Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti mwese muduteze amatwi, ndabaramukije, mwiriwe neza. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi.
Niyo ngabo.
Ikaze mwese mu biganiro byacu, ubu turi hano i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda.
Mbayeho nabi na n'igikoni cyarabomotse, nta n'ikintu na kimwe nsigaranye, samakaye y'abana bari ndafise nk'uje mu ngwe mu 12, nta kintu nimwe nsigaranye.
Uyu numwe mu banyagihugu b'u Burundi uvuga kumvura nyinshi yasenye ibintu muri komine Gitanga ni mu ntara ya Rutana mu burasirazuba bw'u Burundi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo urubanza rwa Dr. Theoneste Niyitegeka washakaga kwiyamamariza umwanya wa perezida w'u Rwanda mu 2023, ndetse n'uruzinduko rw'umuyobozi w'inteko ishinga amategeko y'Ubushinwa mu Rwanda. Turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya, ntizibacike. Turi turi kumwe, uyu ni umwanya w'amakuru havugwa hirya no hino ku isi. Duhere ku mugabane w'Uburayi. Abategetsi b'Ububiligi bakomeje gushakisha umwe mu bagabo bikekwa ko aribo bateze bombe ku kibuga cy'indege no kuri sitasiyo ya metro i Buruseli. Ibyo bisasu byahitanye abantu 31, bikomeretsa abandi 271. Umushinjacyaha w'igihugu cy'Ububiligi Frederick Van Roo yemeje ko abavandimwe babiri aribo Khalid na Ibrahim El Bakrawi bari abiyahuzi bateze bombe bahitanywe n'ibyo bitero. Khalid ufite imyaka 27 yiturikirijeho igisasu kuri sitasiyo ya metro Melbeke nk'uko Van Roo abivuga. Yavuze ko Ibrahim wari ufite imyaka 29 yateze kimwe mu bisasu bibiri by'ubwiyahuzi ku kibuga cy'indege. Bombi bamenyekanye ko bafite ubwenegihugu cy'Ububiligi kandi banditse mu bitabo by'abanyarugomo kubera kwiba bakoresheje imbunda. Khalid yashakishwaga ku byaha by'iterabwoba nk'uko bigaragazwa n'inyandiko yatanzwe na Interpol, polisi mpuzamahanga. Ibrahim ni umwe mu bagabo batatu bagaragaye ku mafoto yafashwe na kamera ku kibuga cy'indege basunika imizigo bikekwa ko harimo n'ivarisi yuzuye ibisasu igihe gito mbere y'uko biturika. Ibi bivugwa na Van Roo, avuga ko umwiyahuzi wa kabiri nawe ugaragara ku ifoto, umwirondoro we utaramenyekana. Abategetsi rero banamenye n'umwirondoro w'umugabo wa gatatu bikekwa ko ubu arimo kwihishahisha.
Aya ni makuru yo hirya no hino. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yabonanye uno munsi kwa gatatu na perezida mushasha w'igihugu cya Argentine Mauricio Macri, ikimenyetso cy'imigenderanire itera imera neza kurushiriza hagati ya Amerika na Argentine. Perezida Obama yashitse ku mugwa mukuru wa Argentine Buenos Aires mu gitondo cy'uno munsi kwa gatatu mu rugendo rw'iminsi ibiri ruhuriranye no kwibuka imyaka 40 irangiye habaye kudeta yari ishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri icyo gihugu. Umutekano wari wongerejwe ku murwa mukuru Buenos Aires inyuma y'ibitero by'iterabwoba byabaye ejo kuwa kabiri ku murwa mukuru w'Ububiligi Brussels. Amwe mu mayira y'amaterena agendera munsi y'ubutaka yari yugawe mu gihe amabarabara yari yazibiwe hafi y'aho Perezida Obama yari kugendera. Perezida wa Argentine Mauricio Macri yashitse ku butegetsi mu kwezi kw'12 mu mwaka uheze. Yatangaje ko ashaka imigenderanire ikomeye mu by'ubutunzi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bifise ubutunzi bwisunga amasoko yigenga. Ku muhingamo w'uno munsi kwa gatatu byitezwe ko Perezida Obama na Perezida Macri bashikirize amajambo mu gihe bazoba bariko basangira ku meza. Urugendo rwa Obama ruhuriranye no kwibuka imyaka 40 irangiye intwaro y'agahotoro z'agahotoro za gisirikare zitanguye muri Argentine zatumye abantu bagera ku 30,000 bicwa canke bazimangana. Ejo kuwa kane Perezida Obama afise imigambi kuja mu kibanza cubatswe mu mugambi wo kwibuka abasinzikajwe n'izo ntwaro za gisirikare. Hano muri Amerika abakandida bariko bahiganirwa gutorwa guhagararira imigambwe y'abademokrate n'abarepublika mu matora y'umukuru w'igihugu azoba muri Amerika mu kwezi kw'11 k'uyu mwaka bariko bashikiza ivyiyumviro vyabo bishasha ku kugene bogwanya iterabwoba inyuma y'ibitero vy'iterabwoba vyihaye inkumbi mu gisagara ca Brussels ejo ku munsi wa kabiri. Donald Trump ari imbere y'abandi bakandida mu mugambwe w'abarepublika avuga ko ibitero vyo ku munsi wa kabiri Brussels abantu bari kuvyirinda iyo abategetsi bakaba bakoresheje uburyo bwo gusambisha bukomeye harimo gufata bunyamaswa Sala Abdeslam yagize uruhara mu bitero vy'iterabwoba vya mu gisagara ca Paris yafatiwe mu Bubiligi mu ndwi iheze. Abdeslam avuga ko yavuganye n'abagira itohoza yamara Trump yabwiye television CNN ko ashaka kuba ariko aravuga ngo yamara yari kuvuga n'ingoga kurushiriza afashwe bunyamaswa. Ted Cruz ahiganwa bikomeye na Trump ku ruhande rwa Republika yavuze ko impunzi shasha izarizo zose ziva mu bihugu birimo igitegiri gikomeye c'intagondwa z'umugwi Al-Qaeda n'umugwi witwa Leta ya Kiislam bakwiye kutemererwa kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tangaje ko abajejwe kubahiriza amategeko muri Amerika bakwiye guhabwa ububasha bwo kugenzura ibice bibamwo abayisilamu imbere y'uko bahinduka intagondwa. Hillary Clinton ahiganwa ku ruhande rw'abademokrat yiyamirije Donald Trump mu kuvuga ko ikibazo atari uguhitamwo umukuru w'igihugu gusa ngo no guhitamwo umukuru w'igihugu abikwiriye, amenyesha ko Amerika idakeneye abategetsi batera ubwoba abanyagihugu.
Arakoze Fide Niyongabo kuri aya makuru havugwa hirya no hino ku isi. Inshuti, iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika muri gahunda tubagezaho buri munsi kuri Radio Inshuti ya Bose FM 48 n'ibice bitatu no ku Ijwi ry'Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Mushobora kandi kudukurikira mutugezaho na bitekerezo byanyu kuri radio yacu @gmail.com. Turi no kuri Facebook jambo ni radio yacu. Mushobora kandi no kudukurikira kuri Twitter. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Urubanza rwa Dr. Theoneste Niyitegeka washakaga kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2023 rwakomeje kuri uyu wa gatatu. Yaburaniye mu rukiko rw'ibanze rwa Busasamana mu karere ka Nyanza kwifungwa ritubahirije amategeko. Umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa yarahari.
N'urubanza rwafashe byibura amasaha atatu impande zombi ziburanira zihagaze imbere y'umucamanza. Dr. Theoneste Niyitegeka arega Innocent Iyabarunga umuyobozi wa gereza ya Nyanza kumufunga mu gihe cy'imyaka 8 bihabanye n'amategeko. Imvano y'iki kirego, Dr. Niyitegeka avuga ko yashatse gusubirishamo urubanza yandikiye CNRG, Komisiyo y'Igihugu ishinzwe kurwanya Jenoside ari nayo ibika amadosiye ku byaha bya Jenoside, imusubiza ko dosiye imufunze ituzuye. N'inyandiko avuga ko bamuhaye impapuro ebyiri gusa zigaragaza ko mu mwaka wa 2008 umuganga Niyitegeka yahamijwe n'inkiko Gacaca za Nyamabuye muhanga icyaha cy'ubufatanyacyaha mu bwicanyi. Iyaburunga yabwiye umucamanza ko atiyumvisha uburyo mu mfungwa 5000 ziri muri gereza ya Nyanza yoboye habonetsemo Dr. Theoneste Niyitegeka gusa arega ko afunzwe binyuranyije n'amategeko. Yavuze ko Dr. Niyitegeka amaze imyaka 8 afunzwe kandi wayoboye gereza mu gihe cy'umwaka umwe. Uregwa yabwiye umucamanza ko Dr. Niyitegeka afunzwe ku cyemezo cy'umucamanza cyujuje ibyangombwa. Maître Micombero umwunganire yabwiye urukiko ko inshingano z'uyu muyobozi wa gereza ya Nyanza zimeze nk'iz'umuhesha w'inkiko gushyira mu bikorwa ibyemezo by'inkiko. Ati birashoboka ko inkiko Gacaca zarenganyije Dr. Niyitegeka ariko ntibyaryozwe Iyaburunga. Avuga ko iki kirego kigamije gukorera uwo yunganira icyo yise kumusiragiza. Maître Nkundiye Jean na Dr. Niyitegeka babwiye umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Busasamana ko Iyaburunga yashingiye ku cyemezo cy'urubanza bafata ko rudahari, rutagaragaza abatangabuhamya barimo imiterere y'ibyaha byakozwe n'ibindi bifunga Dr. Niyitegeka. Bashimangiye ko icyo cyemezo kimufunga cyagombye kuba giherekezwa na kopi y'urubanza yahamirijweho icyaha mu ngingo zarwo zose. Maître Mucombero ku ruhande rwa Iyaburunga yavuze ko mu gihe cy'inkiko Gacaca icyemezo cyafatwaga ari nacyo cyashyikirizwaga gereza gufunga uhamijwe ibyaha. Ariko Dr. Niyitegeka we avuga ko nta mwihari kugaragara ku mategeko yagengaga inkiko Gacaca. Ati inkiko Gacaca zari inkiko z'igihugu zitari zifite inshingano zo kurenganya abantu. Yavuze ko kumufunga muri ubwo buryo hishwe itegeko nshinga risumba yandi ndetse n'andi mategeko. Ubushinjacyaha bwahakaniye urukiko ko Dr. Niyitegeka afunzwe binyuranije n'amategeko. Nabwo bwisunze ingingo z'amategeko bwavuze ko byari bufatwe ko afunzwe binyuranije n'amategeko igihe umuyobozi wa gereza ya Nyanza yari bumwakire nta rupapuro na rumwe rwemewe n'amategeko ashingiyeho cyangwa se agakomeza kumufunga yararangije igihano cyo kimwe niyo yari kuba yabaye umwere. Kubera igihano cyo kizarangira mu 2023 hatagize ibindi bizamo mu magambo y'ubushinjacyaha, cyane ko nta rundi rubanza rukuraho urwabaye bwasabye ko yakomeza akarangiza igihano yasabiwe cy'imyaka 15. Umucamanza yabajije uruhande rurega umuyobozi wa gereza ya Nyanza niba ashobora kubazwa ibyabaye hashize imyaka 8 mu gihe we amaze umwaka ayobora gereza. basubije ko bashingiye ku mategeko agenga urwego rw'amagereza kandi kuburegwa yemera ko afite inshingano nk'izumuhesha w'inkiko gufunga Dr. Nitegeka nta kopi y'urubanza afite bivuze ko yashyize mu bikorwa icyemezo cy'urubanza rutariho. Bavuga ko ubuyobozi bwa gereza bufite inshingano zo gukurikirana ko dosiye y'imfungwa yuzuye. Babwiye umucamanza ko yaburunga kimara kubona ko ahawe gufunga umuntu mu buryo butubahirije amategeko byari bihagije kumwanga abamumuzaniye bakamusubiza iyo bari bamukuye. Ku myanzuro y'impande zombi, Dr. Théoneste Nitegeka na Maître Nkundiye Jean basabye umucamanza gukurikiza amategeko ubundi akazemeza ko amaze imyaka 8 afunzwe bihabanye n'amategeko agaheraho amurenganura akamufungura. Ku bwabo ibyo birahagije. Ku ruhande rw'uregwa, Inosa Iyaburunga uyobora gereza ya Nyanza n'umwunganira Maître Micombero basabye urukiko kuzateje agaciro ifungwa ritubahirije amategeko. Bifuje ko igihe batsindura urubanza uruhande rwa Dr. Théoneste Nitegeka rwareze rwazahanishwa miliyoni 2,100,000 mu mafaranga y'u Rwanda. Bavuze ko baburana urubanza rw'amaherero, urubanza rudafite agaciro rubatesha umwanya runawutesha umucamanza. Biboneka gake mu Rwanda aho umufungwa ashora urubanza aregera ifungwa rihabanye n'amategeko. Amategeko mashya u Rwanda rugendera hatumura ko aho bigaragaye ko umuntu afunzwe bihabanye n'amategeko umufunze abagomba kubyirengera. Mu ntangiriro za 2015 habarurwaga abasaga 70,000 bafungiwe mu magereza yo mu Rwanda amadosiye yabatuzuye. Hafi ya bose bahuriraga ku byaha bya genocide. Mu minsi ishize leta y'u Rwanda yatangaje ko iki kibazo cyavuye mu nzira. Dr. Théoneste Nitegeka yamamaye cyane mu mwaka wa 2023 akimara gutangaza ko azahatana ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Gusa kandidatire ye ntiyemewe na komisiyo y'amatora ivuga ko hari ibyatujuje. Mu 2008 inkiko gacaca za Nyamabuye muhanga zahamije uyu muganga wa Rusiga yikorera icyaha cyo gufatanya cyaha muri genocide zimuhanisha gufungwa imyaka 15. N'ibyaha avuga ko bishingiye ku kuba atararya gumunwa mu kunenga ibitagenda. Iburanisha ripfundikiwe Dr. Nitegeka wari mu mpuzankano y'iroziranga abagororwa n'umuyobozi w'Iyaburunga rega wari muri kake y'abacungagereza buri imodoka imwe. Dr. Nitegeka mu kizuru cy'inyuma, Iyaburunga mu kimbere basubira kuri gereza. Isomwa ry'urubanza ni ku itariki 30 z'uku kwezi kwa gatatu. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika, ibusa samana Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Urakoze cyane Eric Bagirubusa kuri iyi nkuru. Turacyari mu Rwanda, Ubushinwa n'u Rwanda byiyemeje gufatanya mu iterambere, harimo guha ingufu urwego rw'inganda rugitaguza mu Rwanda. Ibyo ni byumvikanye mu biganiro n'umuyobozi w'Inteko Ishinga Amategeko w'Ubushinwa, Zhang Zhejiang, yagiranye n'abayobozi b'u Rwanda barimo Perezida Paul Kagame. Ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru wacu Asumuta Kaboyi uri Kigali.
Nta byinshi byamenyekanye mu byaganiriweho hagati ya Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko w'Ubushinwa, Zhang Zhejiang. Uruzinduko rwe n'intumwa zari zimuherekeje rwabereye mu muhezo. Ndetse na nyuma y'ibiganiro byahuje aba bayobozi n'intumwa bari kumwe, nta n'umwe wagize icyo atangariza abanyamakuru bari batumiwe. Ku byavuye mu biganiro byahuje abayobozi b'impande zombi, itangazo ryasohowe na Presidensi ya Repubulika y'u Rwanda rivuga ko ari bwo bwa mbere u Rwanda rwakwakira umuyobozi ukomeye w'Ubushinwa, umuntu ufite umwanya wa gatatu mu bayobozi bakuru b'icyo gihugu. Mbere yo kwakirwa na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, Bwana Zhejiang yabanje kugirana ibiganiro na Perezida wa Sena y'u Rwanda Bernard Makuza. Aba bayobozi bemeranije ubufatanye mu guteza imbere inganda mu Rwanda. Amakuru yatangajwe na Perezida wa Sena yemeje ko muri ibi biganiro bashingiye ku mugambi mushya Ubushinwa bufitiye Afrika. Uwo mugambi nk'uko ushingiye ku 2010 Ubushinwa buzashoramo imari mu myaka iri imbere, harimo iterambere ry'inganda zishingiye ku guhindura no kongerera agaciro ibisarurwa muri Afrika. U Rwanda rwiteguye guhita rufata aya mahirwe ngo kuko n'ubundi byari muri gahunda y'igihugu yo kugabanya ikinyuranyo kinini kiri hagati y'ibitumizwa mu mahanga n'ibyoherezwayo. Iki gihugu cy'Ubushinwa kivuga ko kizafasha u Rwanda mu mishinga igendanye no kubaka ibikorwa remezo nk'imihanda, amashanyarazi n'ibitaro. Ubushinwa busanzwe ari umufatanyabikorwa w'u Rwanda mu nzego zitandukanye, ahari ni zirimo inganda n'ibijyanye n'ibikorwa remezo. Perezida w'umutwe wa Sena Makuza yavunguriye abanyamakuru kuri bimwe mu byo bavuganyeho.
Ubutwererane n'umubano uba hagati y'u Rwanda n'Ubushinwa ndetse n'Afurika muri rusange ushingiye ku bwubahane, atari ibintu biva hariya ngo bize byikubitangaha nk'ibyo tujya tubona rimwe na rimwe bamwe bakorera Afurika, no kubitabijyanisha ni navuga nk'amananiza agendeye ku bintu rimwe na rimwe n'ababisaba batajya bubahiriza iwabo. Muzi rero ko muri politiki y'u Rwanda ibyo ngibyo kuza kudutsindagira ibintu bitari mu nyungu z'igihugu, mu nyungu z'abanyarwanda, mu nyungu zo kuzamura ubukungu bw'igihugu, cyangwa muzi ko haribo twagiye tubigiranamo impaka ndetse rimwe na rimwe tukananga kwakira ibyo baduhaye kuko badutsindagira ibyo tubona tudafitemo inyungu nk'abanyarwanda.
mbere yo gusoza uruzinduko rwe mu Rwanda. Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko y'Ubushinwa yashyize ibuye ryifatiza hazuba ku inzu nini izakoreramo ibiro bya Minisitiri w'Intebe, ndetse iyo nyubako ikazanacumbikira Minisiteri zigera kuri enye n'ibindi bigo bya Leta. Minisitiri w'Ibikorwa Remezo James Musoni yabwiye itangazamakuru ko ibi bizagabanya amafaranga Leta yatangaga ikodeshereza abakozi bayo.
Ubu rero dufite abakozi barenga 1,000,000 bagikorera mu mazu y'amakodeshanyo. Twari twarateganyije rero ko ahangaha twashyira inyubako nini yafata nibura yakwakira abakozi barenga 1,000,000. Akaba rero baje basanga inkunga yabo yaje yinjira muri gahunda Leta y'u Rwanda yari ifite. Dufite ibiro bya nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, hakaba Minisiteri ikorera kwa Minisitiri w'Intebe, hakaba Minisiteri ya Agenda n'Uburinganire, hakaba Minisiteri ya Siporo, hakaba n'ibigo rero bizishamikiyeho, ku buryo twiha gahunda y'uko mu gihe cy'imyaka 3 iri imbere inyubako za Leta zizaba zihagije kugira ngo abakozi ba Leta bose bazakora mu nyubako za Leta.
Iyi nyubako izuzura itwaye akayabo ka $37 million z'amadolari, ni ukuvuga asaga miliyari zigera kuri 30 mu mafaranga y'u Rwanda. Usibye ikibanza Leta y'u Rwanda yatanze, ibindi bizagenda kuri iyi nyubako byatanzwe na Leta y'Ubushinwa. Uyu mushyitsi yasoje urugendo rwe kuri wa gatatu ahitarekeza mu gihugu cya Kenya. Uyu mutegetsi w'Ubushinwa Zing Dejiang ari mu bayobozi bakuru 7 bahoraho bishyaka ryobora mu Bushinwa. Niwe mutegetsi uza ku mwanya wa gatatu mu bayobozi b'iki gihugu, ni ukuvuga inyuma ya Perezida w'Ubushinwa na Minisitiri w'Intebe. Uruzinduko rwe ruje rukurikira inama y'ubufatanye yahuje Ubushinwa n'ibihugu bya Afurika yabereye muri Afurika y'Epfo mu kwezi kwa 9 ku mwaka ushize. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tunyarukire noneho mu Burundi. Minisiteri y'Ingabo y'u Burundi irabeshyuza amakuru yatangajwe yumvikana kuva ku munsi w'ejo yuko abantu bishe Lieutenant Colonel Darius Ikurakure bamaze gufatwa. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Gaspard Baratuza nibyo yasobanuriye mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Nkuko hariho bamwe bariko babicisha ku buhinga ngurukana bumenyi bita reseaux sociaux mu rurimi rw'Igifaransa, ko abo bagandaguye nyakwigenda Lieutenant Colonel Darius Ikurakure ejo yuko bo bafashwe gushika ubu atari byo, sinzi iyo babikura. Mugabo icyo tuzi ni uko abajejwe kurondera inkuru no kubitohoza bari ku kazi. Ibyo bari gukora rero ntawo binjira ubuye kuko ntibaratanga icyegeranyo. Aho bagejeje ni ibanga ryabo, ni ukureka bakabandanya bakora nta cyegeranyo baratanga.
Hariho abatari bake bibaza ingene umusirikare yugandagurirwa ku biro vya gisirikare maze umugandaguye agashobora guhunga ata muntu n'umwe amubonye canke amuhagaritse. Ivyo vyagenze gute?
Kubera uwo yabigize atari yateguje kandi uravye n'umwanya yabigiriye ko biraboneka yuko kandi yari ahazi ntava kure ivyo ari byose. Mugabo nico gituma bariko bararondera bakoresheje ubuhinga tubaho umwanya uko byagenze n'ukugene yagiye byose bariko barabikorera ko ntawo ca ashoboka kubivuga ngahe ingene byagenze bataraheza icyegeranyo.
Ejo kandi ku munsi wa kabiri za moya n'inusu yo mu ijoro ubundi musirikare Major Didier Muhimpundu yaragandaguye. Ibintu byifashe gute? Abantu bamugandaguye ntibaratogwa nabo nyene?
Ubu nawe nyene yari asanzwe ariko yivuna akanyota ahantu mu kirabo kiri mu gisagara cya Bujumbura ahantu bita kuri Hibiscus, hari hafi y'isaha imwe y'ijoro irenga. tubajije abari bahari abo bari kumwe aho bari umuntu yamutelefonye amubaza hari araheza aramwidondora amubwira aranahamubwira mbere ushika hashika amubwira ngo aje kumutegera niho mu nyuma asohotse agiye kumwakira yaca agandaguka byumvikana yuko bishobora kuba yaramuzi bari bazinanye hanyuma akasamuzanira inkozi z'ikibini batariwe yabigize nabo nuwo nyine amatohoza ariko arabikorera kuko ngira ababizi kubitohoza barafise ibyo baca bakorera ko nuwo nyine amatohoza igipolisi kiriho kirafasha kugira babikore uyu nabo nyine aho bageze ngira ngo niba gicho bashitse ko baraheza babwire abarundi makungu
muri iminsi hariho ibintu ura ko ari ntumbero y'ukwica abasirikare canke abapolisi cyane cyane abafise amabanga bajejwe ibyo ntishobora guteranya abasirikare ugasanga mbega baracanyemo ikintu ubutegetsi mu gisirikare uri ko urakora kugira ngo abasirikare ntibacane muneke
gucanamwo ntawo cituko kuko uwabigize yagiye avuga ngo atumbereye naka kubera iki yaba yaravyanditse akabivuga niho umuntu yari kumenya bariko bararondera rero igituma bene abo bagira turibaza yuko arabo bakoreshwa mugabo nta mpamvu turabifatira kubera ibyo nta byahora mu gisirikare ariko iciza nuko biboneka yuko bose babigaya urabye ukabaza hirya no hino nta n'umwe ashigikira ibyo bariko baragira muri urwo rwego turimo bose barabigaya
izindi ngingo zikazi zifite umugambi wo gucungira umutekano cyane rwose eka w'abasirikare eka n'uwo banyagihugu muri rusange izindi ngingo ziba zafashwe n'igisirikare n'inzihe cyangwa igipolisi
ingingo zifatwa si zindi gusumba izahahora tugendera abasirikare aho bari ababatwara bakabagirisha icyo bita koze ri morale ibyo nabyo byaba byabaye n'ubu kundwiheze umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare aheruka kugendera amabrigade ashika atandatu ndetse n'ubu ariko arategura kubandanya hatari bwashi urumva n'igikorwa cya minsi yose kwa mu muntu agendera abajejwe hanyuma bakamubwira ibibazo nawe akababwira agaseka aba yabateguri birafasha kuko muri ko muraganira ataco muhishanya ibyo nibyo biheza bikuba ku rwego
Colonel Gaspard Baratuza umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi murakoze cyane gose ku kanya maduhaye
ko murakoze namwe kuba mwampaye kano kanya kugira ngo tuyage
turacyari mu Burundi amazu arenga 20 n'amashuri hamwe mato hamwe nayisumbuye imirimo y'abaturage ndetse n'ibikorwa remezo biri mu bintu byononwe n'imvura yaguye mu ntangiriro z'iki cyumweru muri komine Gitanga ni mu ntara ya Rutana aho ni mu burasirazuba bw'u Burundi umunyamakuru wacu Fidèle Antoine Nsabimana adufite inkuru irambuye
nkuko vyemezwa n'abajeje ntwara muri komine ya Gitanga imitumba yababaye cane gusumba iyindi ni Ndava Gitabi na Kinzanza amashuri yisumbuye ya komine ariko umutumba wa Ndava yaragurutse co kimwe n'uruhande runini rw'ishure shingiro rya Ndava Remi nije imbere arongoye ishuri ryisumbuye riri ku Ndava aratubwira ivyononekaye
turo bro administratif hanyuma hacyahononekara aho nta kintu kimwe gishobora kuzohakorekera kuko muravye uko hameze hanyuma muravye hajya ibiyo byose byari bihari byaragiye hanyuma byo birasanzara rero prefe nashobora kugira hakorera kuko amabati murabona ngaho hose hari vide n'ubuga ko uruherezi winjira ukunye ari kwa economy murabona ko
cyari bunonekaye
nitegereje umuyaga waje ngaha ibi kirameneka kiragenda aha nta mabati yariho yose yari yagiye aho se hari mu kitengeri cy'amazi icyo dusaba yuko bo dusakarira ibitabo dusaba ko hoba aprovisionema kuko hari ibyo bunonekaye byumvikana yuko dukeneye ko bogira icyo badufasha nabo nyine bo bakoze
Minani Elia ni umwe mu banyagihugu inzu zabo zaguruwe n'umuyaga ubu ntagira haki kumusaya asaba imfashanyo yihuta
mbayeho nabi naraba n'igikoni cyarabomotse nta n'ikintu na kimwe nsigaranye samaka y'abana bari ndafise nk'uje muhungu we muri 12 nta kintu nimwe asigaranye ndafise umuhungu hamwe na mushiki we bari mu yindwi n'abandi biga mu ya gatandatu ibusaga nta kintu nimwe nsigaranye mwebwe bagira neza ko munsa nuri iyo nzu kamfashishe murabana dahumiwe kuko n'urubura udukoti na mfise ngaho hepfo kwara twaye duharage na mfise ngaho hepfo na hero nateye twose asigahera na urubura ngaho kunda biwacu gwagize takataka ntandi munimiki na munyenda ava numwagifise ndimo abasigaranye inzu ntandi mabafise
ibiraro bihuza Gitanga n'iyindi mihingo navyo vyarabomotse Gerardo nivyo nahagera umukuru w'umutumba wa Kinzanza amenyesha ko bisigaye bigoye cyane gushika ku mugwa mukuru wa komine Gitanga
biratugora cyane kuko ahantu twari tugenda tugakoresha nk'isaha imwe n'inusu tugakoresha amasaha arenga atatu kuko kare ufise nka kinga wagenda ukanyaruka mugo kubera ibiraro vyacitse bisaba kuzunguruka gose kugira ngo uzoshike ku mugwa mukuru w'ikomine bitwara umwanya muremure cikuruzi musasa niho hacitse ibiraro bishika bibiri mugabo kimwe n'ico cyo kiraro kiri kwibarabara rya tegezwa kuhuza Rutovu na Gitanga rikacerishika kwibarabara rikuru rya kaburimbi muri komine ya Bukemba ubu twebwe tuzungurukanye ni muri komine tukaduganda ku musozi bita Iduri twese twururuka tutera tuja ahantu bita Kabungo twese dufata ku komine
abajeje intwaro muri komine Gitanga bavuga ko bamaze gushikiriza raporo ku nzego zo hejuru kugira ngo babishoboye batabare abahuye niyo mvura mu Rutana Fidel d'Antoine Sabimana ijwi rya Amerika.
Cuti turi kumwe mbere yo gusoza ibiganiro twabateguriye byo kuri isaha tubibutse muri make amakuru avugwa hirya no hino ku isi abategetsi b'Ububiligi bakomeje gushakisha umwe mu bagabo bikekwa ko aribo bateze bombe ku kibuga cy'indege no kuri station ya metro i Bruxelles ibyo bisasu byahitanye abantu 31 bikomeretsa abandi 271 umushinjacyaha w'igihugu cy'Ububiligi Frederic Van Roo yavuze ko abavandimwe babiri Khalid na Ibrahim El Barkawi bari mu arabiyahuzi babiri bateze bombe bahitanywe nibyo bitero.
Kuyandi makuru twabashikirije twabwiye ko president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yabonanye n'umusiko wa gatatu na president mushasha w'igihugu cya Argentine Mauricio Macri ikimenyetso cy'imigenderanire iterimera neza kuruciriza hagati ya Amerika na Argentine president Obama yashitse ku mugwa mukuru wa Argentine Buenos Aires mu gitondo cy'umusiko wa gatatu mu rugendo rw'iminsi ibiri ruburiranye no kuyuka imyaka 40 irangiye habaye coup d'etat yarishigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ico gihugu abakandida bariko bahiganirwa gutorwa guhagarara imigambwe y'abademokrati n'abarepublika mu matora y'umukuru w'igihugu azoba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kw'11 k'uyu mwaka ariko bashikiriza ibyiyumviro byabo bishasha ku kugene bogwanya iterabwoba inyuma y'ibitero by'iterabwoba byihaye inkumbi mu gisagara cya Bruxelles ejo munsi wa kabiri. Donald Trump ari imbere y'abandi bakandida mu mugambi wa Repubulika avuga ku bitero byo ku munsi wa kabiri i Bruxelles abantu bari kubyirinda y'abategetsi bakaba bakoresheje uburyo bwo gusambisha bukomeye. Umushikiranganji ajeje kumigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry ari Moscow kuganira na President w'Uburusiya Vladimir Putin n'umushikiranganji ajeje kumigenderanire Sergei Lavrov ku bibazo byo muri Ukraine na Syria bitezwe kandi ko baganira ku bitero by'ejo ku munsi wa kabiri Bruxelles. Tegeza komeye w'umushikiranganji ajeje kumigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabwiye abamenyeshamakuru bajanye na John Kerry ko abona ibitero by'i Bruxelles bishobora gutandukira no mu bindi bice byo ku isi. Munyafrika yepfo yatoye ibisigarira byibazwa ko ari bisigarira by'indege gitwara abantu y'igihugu cya Malaysia yazimanganye ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2014. Abategetsi bazokwihweza ibisigarira byayo kugira bamenye iyo byaje ituruka.
Nshuti mwese rero mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha naha bihumurije ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Nelson Lopes afatanije na Inosa Kimenyi amakuru muyagejweho na Fidel Niyongabo kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubashimiye mwese rero kwamwateza amatwi tubifurije amahoro y'Imana mugire ibihe byiza mwumva radio yanyu Ijwi rya Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.